Abarovyi batatu baraye baguye mu kiyaga Cohoha hagati ya komine ya Bugabira n'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bari kumwe n'abo barovyi acitse ku icumu avuga ko barashwe n'abasirikare b'u Rwanda. Gushika ejo ku munsi wa kabiri ku mugoroba imiryango yabo ntiyari bwabone ibiziga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umutumba wa Cheru uri muri komine ya Kirundo ku nkengera z'ikiyaga Cohoha. Ku iherezo ry'uwo mutumba amazi ya Cohoha awugabura n'umutumba wa Nyamabuye uri muri komine ya Bugabira hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni muri ayo mazi abarovyi batatu baraye baguyemo mu ijoro ryakeye kuri uwa kabiri. Ubugira kane yarokotse akavuga ko barashwe n'abasirikare b'u Rwanda. Azwi ku izina rya Bukuru Innocent.
Twarageye guhiga gafi kuko twagurisha turonka ubugari. Twabona ibi bitwibere munsi byiza. Hanyuma simaze kugenda abahungu turi kumwe. Cavuga ati burya rero kuguma turobera ngaho amazi y'u Burundi nta mari zirimo. Reka tugende ngaho hakurya turebe ko two ifi. Nabwo ati ntitugende. Hanajya hayise timu byo bindi bintu. Burya twaragiye maze kugenda kwateza imvura imwe. Baratwiruka ko nyina tuvuze amabuye ashorosha atangura kwaka atanguye kwa kalenda cidikoresha koga ce barantangira n'ubwato ca ndibira maze kwibira nibirukira nkariya barandasa barampusha ndongera ndibira barambura ukwezi guca kuramurika bace baransozera rero baza bandasa
abakurasa ni bande
soda y'u Rwanda je natabawe n'umupolisi inyamawe yarasishoro zitatu baramaze kundashishoro umunani kwari bane abandi barapfuye.
Uyu munyagihugu yahaburiye umuvukanyi wiwe mu gihe wacitse ku icumu avuga ko bari bashitse mu mazi y'u Rwanda baroba. Uyu we avuga ko mwenese atari bwashike. Anamenyesha ko atankuru zitomoye umuryango ufise kubijanye naho ibiziga bigeze.
Umukuru wanjye nawe basanzwe bakorera mu mazi kubera ariho barondera irasiyo ko bagiye nyine. Ari ejo bucyaro no munsi twagize twumva mu icoro ko baje kubarasa i Rwanda barasira mu mazi y'u Burundi. Umva imoteri yacitse icira bato bavuze ko abacanye kuri tuhani n'ubu tubyumvisha amatwi. Umva ntiturababona tuvuga ati imirambo yacu. Bari mu maringanire hafi y'amazi y'u Rwanda ariko bari nko mu nyene hagati na hagati. Kuba turiteze n'umva iyo mirambo iri buze. Ndacyo turamenya.
Mu bahaburiye harimo umupfakazi yabuze umuhungu wiwe w'umusore asaba gufashwa kuko uwo musore ari we yamuronderera. Ati ahavuye hasigaye igihengeri cyane cyane muri bino bihe umutumba wa Cheru uvugwa ko inzara.
Twifate gute mu muryango wacu nyene ko yari inzara idikira dusuka mu kuruzi. None twokwifata gute nyene twifashe nyene nabi nyene kuko nta kundi twokwifata. Mu muryango nta kundi biragenda gute nyene. Baca twiyicasa niwe yaturonderera. None kare we yari umugabo wanjye mu rugo.
Abavuga ko baraye baburiye mu mazi ya Cohoha bose basaba ko mu gihe ababo buboneka bufashwa mu kubahambisha iteka.
Cyasize rero kubera yari umuntu yari ikuze ivyaye imbyaro umunani. Umugore we akaba yagiye gusuma. Abasize abana babiri muhira bari bakiri bato kuko bamwe bari bamaze gusohoka. Mu bibona nomba umurambo ushika ukuntu mba amategeko afise icyo adufasha kugira uburyo buboneke bwo kubafuba neza. Icyo ntiturakimenya kuko ntituranamenya neza ko iyo mirambo iri buze.
Badufashe nyine baduhe utwo tujya, badufashe baduhe no kubazika. Ko baduhambishirije kuko ntaho turi bukure kibahambisha.
Twarondeye musitanteri wa komine ya Kirundo kugira agire icyo avuze ku banyagihugu arongoye baraye baguye mu kiyaga Cohoha. Sitanteri Misago arongoye komine ya Kirundo yatubwiye ko igisirikare cyo kijejwe guhagararira imbibe aricyo cyabikurikiranye. Ni mu gihe buramatari w'intara ya Kirundo n'uburongoye igipolisi bari bitavye inama y'umukuru w'igihugu yariko ibera mu ntara ya Muyinga. Musitanteri wa komine ya Kirundo yabwiye Ijwi rya Amerika ko yazindutse gukurikirana ikibazo c'ubusuma ku mutumba wa Rugero. Umusuma umwe akaba yaraye yishwe. Sitani Misago akikeka ko uyu musuma yoba yaraye yishwe n'abamukwikiranye aho bari bavuye kwiba. Mu bijanye n'umutekano mu mazi agabura Burundi n'u Rwanda, twawibutsa ko mu mpera z'umwaka uheze hari undi munyagihugu yaguye mu kiyaga Gweru. Abarovyi bagenzi be bo muri komine ya Busoni ku mutumba wa Gatete bagirije abasirikare b'u Rwanda ko aribo bamurashe, bikaba vyaranemejwe n'abategetsi b'u Burundi. Mukirundo muburaruko bwo Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America.
Kuri inkuru ijwi rya America ryagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ipolisi mu Burundi hamwe n'abajeje umutekano mu Rwanda ariko ntitwashoboye kubabona. Icyo gikorwa turakibandanya uyu munsi ariko ku kibanza Twitter cyandikirwa ko amakuru umuvugizi w'ipolisi Pierre Nkurikiye yanditse agira ati ibyo byabaye mu Kirundo ku rubibe rw'Burundi n'u Rwanda byavuye ku bantu cyane cyane ku ruhande rw'Abarundi barenze ku masezerano.